Mariko mwumva radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika riri kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 18 muri kumwe na Je Oriane itanga ishaka. Mu Rwanda havutse umugambwe mushasha NDP uharanira demokarasi.
Nuko bari kuba nk'ubu unye twa cumba tuti mu gihugu kinaka hari bibanza bingana gutya byatekanijwe bizokwakirirwa mu rwanisho. Tukaba twumva tuti hari ama nimero y'amatelefone abantu bahamagara ku buntu bagaheza bakabwirwa ingene boheza bakakirirwa ibyo rwanisho.
Uwo nawe ni Jean-Claude Sinzinkaye atwara ishyirahamwe MERPD rigwanya ikwiragizwa ry'ibigwanisho bito bito. Avuga ko naho bashima igikorwa cy'umuryango umwe bwa Afrika aho umuryango watanguye ukwezi ko kugwanya ibigwanisho bito bito biri mu minwe y'abatabitungiye batabifitiye uburenganzira. Avuga ko uyo muryango w'icyo bikorwa ari byiza ariko ko hari ibindi byari kuba byarakozwe. Mbere ko dushika ku makuru wavugwa mu karere k'ibiyaga binini, reka tubanze tubashikirize ayavugwa hirya no hino ku isi yateguriwe kandi agiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Oriane, turahera mu yavugwa muri Amerika. Igipolisi muri leta ya Texas gishikiriza ko ibitigiri by'abamaze gufa inyuma yo kuraswa mu burengero bw'iyo leta ku munsi wa gatandatu byiyongereye bishitse ku bantu indwi, abandi bashika 20 barakomeretse. Uwabarashe akoresheje inkoho nawe nyene yarishwe, imvo yabimutumye ntiramenyekana. Igipolisi cyashikirije ko ubwo bwicanyi bwatanguye igihe uyo muntu yiba imodokari ya poste aca ayitwara azunguruka arasa mu bantu. Uwo mugabo avugwa ko yari afise urukoba rwera wo mu myaka 30 yaciye araswa nawe nyene nyuma yo kuzingurwa n'igipolisi muri parking y'inyubako y'amareresi. Nk'uko bishikirizwa n'abategetsi, abapolisi batatu bakaba baranakomeretse muri ico gitero. Ubwo bwicanyi bwo ku munsi wa gatandatu bwabaye nyuma yaho mu ntango z'ukwezi k'umunani mu gisagara ca El Paso muri leta ya Texas nyene abantu 22 bishwe n'umuntu yiyemereye mu nyuma ko yagomba kwica abanyamexike. Mu nyuma haheze amasaha 13 undi muntu yitwaje inkoho yarisha abantu arashe abantu 9 mu gisagara cha Dayton muri leta ya Ohio imbere yuko nawe nyene yiyica. Leta z'ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ejo kuw'Imana barashiranye ko amatagisi mashasha ku bidandazwa bashoreranira mu gihe ibyo bihugu bitunze kuruta ibindi ku isi bikiri mu ntambara y'urudandazwa. Perezida Donald Trump wa Amerika yashyizeho amatagisi ku bice 15% ku bidandazwa by'Ubushinwa byinjira muri Amerika bifite agaciro ku mamiliyaridi 112 y'amadolari y'Abanyamerika. Ibyatumye abaguzi muri Leta z'Ubumwe za Amerika badugirizwa ibiciro mu masoko. Ubushinwa nabwo nyene bwatanguye gushyira amatagisi ku bice 5% ku bidandazwa Amerika irungika muri icyo gihugu bifite agaciro k'imiliyaridi 75 z'amadolari y'Abanyamerika. Iryo biba mu gihe intumwa z'ibyo bihugu bibiri ziri mu biganiro kuri icyo kibazo zitekanya gusubira kuganira mu mpera z'uku kwezi kw'icyenda. Naho atacerekana ko izo mpande zimirije kugira icyo zishikako. Ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi Croix Rouge rishikiriza ko abantu barenga 100 bishwe inyuma yaho urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite rugabiye igitero cy'indege ku kigo gifungiwemo abantu mu manuka bushira uburengero bwa Yemen. Croix Rouge ishikiriza ko abakozi bayo bariko barakora uko bashoboye kugira barondere abo babagihema bari mu bibomoke vy'iyo nyubakwa. Urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite rwashikirije ko rwateye ico kigo cahitwa Damare. Bavuga ko hari habitswe indege za drone na misile kandi ko hakozwe ibishoboka byose kugira abasivile bakingirwe. muri Afrika wa mukerarugendo batandatu barimo umunyamahanga umwe hamwe n'abari bajejwe kubereka inzira barakubuwe n'imyuzure y'imvura muri parke muri Kenya yitwa Hell's Gate ku munsi w'Imana nkuko byashikirijwe n'abajejwe ubuzima bw'ibiba mu ishyamba aho bemeza ko bashika babiri bafuye ibiziga byabo babiri byaratowe ariko abandi batanu basigaye baracaronderwa nkuko abajejwe amashyamba babandanya babishikiriza ishyamba cimeza rya Hell's Gate riri ku birometero jana mu buraruko bushira uburengero bw'umurwa mukuru wa Kenya Nairobi mu manuko bw'ikiyaga Naivasha Handi avuga bafuye ni muri Mali abantu 12 barishwe ku munsi w'Imana ejo igihe inzu y'amagorofa 3 isambukiye ku murwa mukuru wa Mali Bamako nkuko bishikirizwa n'ibinyamakuru muri ico gihugu abantu 226 baratabawe inyuma yaho iyo nyubakwa igwiriye mu bucagucagu bw'ejo ku munsi w'Imana
Urakoze Aloise Bigirimana kuri amakuru avugwa hijya no hino kwisi Radio Ijwi rya Amerika isamiranye Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi naho turi ku mirongo migufi ya shortwave metero 25 metero 31 na metero 41 ku mugoroba kuri metero 19 na metero 22 turi no kuri internet site yacu ni www.radioyacu voa.com no kuri Facebook adresse yacu ni VOA Radio Yacu
Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Radio Ijwi rya Amerika abonaho ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda aho mu kanya gaheze habaye ugupfuba umunyarwanda Baziga Louis yishwe mu gihugu ca Mozambique uwo nawe akaba yarahagariye abanyarwanda bo muri ico gihugu no musirero akaba bamufuvye bamuhamvye ambassadeur w'u Rwanda muri Mozambique nawe ari mu baherekeje uwo munyarwanda turi kumwe na mugenzi wacu Assumpta Kaboyi ku murongo Assumpta utubwira muri make uwo munyarwanda Louis Baziga ico bacaramwishe
urakoze icyo nakubwira nuko batararangiza gushingura ahubwo bari mu rusengero hano ikavuga rwa Pentecoste Baziga rero yari umucuruzi muri Mozambique ndetse akabari nawe waruhagarariye abanyarwanda kuva muri 2011 uburero ambasaderi wa visite wa Mozambique u Rwanda muri Mozambique arahari ndetse n'abacuruzi bagenzi babanaga mu gihugu cya Mozambique bari hano mu rusengero rwa DPR na nakongeraho ko yari nasanzwe ari na pasiteri
bimwe mu bikorwa yarangura uretse uko kuba umucuruzi arangura mu gufasha abanyarwanda bo muri Mozambique ibyo babizwi bamwe bari bamuzi ahanini kuba yabafasha mwiki muri icyo gihugu
ambasaderi amaze kuvuga yuko Baziga yari umuntu mwiza ngo yafashaga abanyarwanda batangiye gukora ubucuruzi muri Mozambique yavugaga ko hari n'abandi ngo bagiye bajyanwa muri Mozambique aba batwaye bakabambura ugasanga ngo baheze mu gihirahiro ambasaderi akavuga yuko abo bose Baziga yabafashaga kubona ibyangombwa rimwe na rimwe n'abashaka kugaruka mu Rwanda bakaba bagaruka ikindi ya shimangira yuko Baziga yishwe n'abanyarwanda bene wabo ngo badakunda igihugu badakunda u Rwanda yasobanuye ko ngo kenshi cyane bagiye bamubwira kuza mu ruhande rwa Nyerere y'u Rwanda akabyanga rero avuga ko adashidikanya yuko yaba yazize grupe y'abanyarwanda baba muri Mozambique ariko badashyigikiye u Rwanda gusa ntabwo bigeze kuvugira uwo ari we ariko bakabivuga muri rusange
umuryango we nawo waruhari washobora kuronka akanya ko kuvugana nabo bubavuga ku iki
yego umugore n'abana barahari bose bihanganye ndavuze yuko bacumba bavuze wawe yazidi bisa gusa bavuga ko ari umuntu wakoze ibikorwa byiza nk'umuntu w'umupasiteri baravuga bati byanze bikunze nubwo atuye nk'abantu bizera Imana baravuga ko bazahera bakamubona mu ijuru nta byinshi bavuze usibye kuvuga gusa agaciro akamaro yari afite mu muryango.
Urakoze cyane Sumtakaboyi kuri iyo nkuru. Ahandi naho ukwezi kw'icyenda kwaraye gutanguye ubumwe bwa Afrika bwatanguye ukwezi ko kwegeranya ibigwanisho bito bito bicira umuriro biri mu minwe y'ababitunze batabifitiye uburenganzira mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Ubumwe bwa Afrika bwakuze ukwezi kw'ikigongwe mwa d'amnesty kugira abazosubiza ibigwanisho ku bushake bwabo ntibazohanwa. Amwe mu mashirahamwe agwanya bene ivyo bigwanisho arashima ico gikogwa akanahamagarira igihugu ca Tanzania kutirukana impunzi z'abarundi ku nguvu kugira ntihabe abohitanwa na bene ivyo bigwanisho bito bito bikivugwa mu Burundi. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Umujyango bumwe bwa Afrika ufata ko ukwezi kw'icenda uno mwaka ari ukwezi kudasanzwe ku ntambwe yo gukura ibigwanisho mu minwe y'ababitunze batabifitiye uburenganzira mu bihugu bitandukanye. Ubutwari bumwe bwa Afrika Abdel Fattah al-Sisi ari nawe perezida wa Misiri ahamagarira ibihugu bitandukanye kubahiriza ikigongwe cagenewe abosubiza ivyo bigwanisho ku bushake bwabo. Asaba ko batokurikiranwa n'ubutungane canke amareta mu ntumbero yo guhimiriza kw'ivyo bigwanisho bito bito bikugwa mu banyagihugu. Abahamagarirwa gusubiza ivyo bigwanisho ni cane cane imigwi igwana canke inzego za leta zovyaka abanyagihugu b'abasivile babitunze. Amwe mu mashirahamwe agwanya be n'ivyo bigwanisho arashima iyo ngingo y'ubumwe bwa Afrika. Yamara akavuga ko ibihugu bitandukanye atagushaka vyerekana ko gukura mu banyagihugu ivyo bigwanisho. Rimwe muri ayo mashirahamwe ni MIRPD rigwanya kwiragizwa ry'ibigwanisho bito bito mu banyagihugu mu karere k'ibiyaga binini. Jean-Claude Senzinkayo atwara iryo shirahamwe.
Ibimenyetso rero bikuru bikuru twari kurabira ku bwa mbere bwo nuko bari kuba nk'ubu unye two twumva tuti mu gihugu kinaka hari bibanza bingana gutya byatekanijwe bizokwakirirwa mu birwanisho. Tukaba twumva tuti hari amanimero y'amatelefone abantu bahamagara ku buntu bagaheza bakabwirwa ingene boheza bakakirirwa ivyo birwanisho. Ivyo byose rero ni bimwe mu byo twibaza ko byari korohereza ico gikorwa kugira ngo kigenda neza. Tugasaba tuti aya mareta agize Afrika nyabona n'ibikubita gashi inzego z'umutekano amashirahamwe abake turabe ko twozorangiza uku kwezi ibirwanisho bitari bike bishoboye gukugwa mu maboko y'ababitunze batabifitiye uruhusha. Mwibuke ko ari ukurokora ubuzima bw'umuntu, ntaho bitaniye rero no kumuha amaraso umuntu nimba yakoze icaha akarengukanwa imbere y'ubutungane aho kuyicwa canke kuborezwa gufa hakoreshejwe ibigwanisho.
Ikindi giteye amakenga ku bw'iryo shirahamwe MIRPD ni ingingo iherutse gufatwa n'igihugu ca Tanzania yo gutahukana impunzi z'abarundi. MIRPD yibutsa ko abo barundi bahunze ivyo bigwanisho n'ubu bitarakugwa mu batabifitiye uburenganzira.
Izo mpunzi bwa mbere bwo zihunga ziva mu Burundi zahunzeyo kubera ko hari ibirwanisho byariko birakoreshwa hirya no hino ngira ngo abatari bake baravyibuka. Amagerenade ashwiragizwa hirya no hino, abaraswa, abanyuruzwa n'ibiki. Ni kibazo kidasanzwe kuko no muri izo nkambi nyene bitwa ko bari mu gihugu cya Tanzania harabagiye barabasanga yo batwaye ibigwanisho ku batoterezayo. Twebwe tukabona yuko ayo mareta ivyo yarakwiye gufashanyamwo ari ivyuko bofasha impunzi yari yose yahungiye mu gihugu cya Tanzania yipfuza gutaka ubushake bwayo igataha, ariko wumva ko atararonka ihumure mu mutima canke aho yahunza ava hataratekana uwakarindira. Naho rero dusaba ishirahamwe HCR rishinzwe impunzi tuti nirigerageze nyabuna barondere ikindi gihugu bashobora kuzojana mwizo mpunzi Tanzania niyabitakizikeneye.
ya marijo shiramwe rilashimutkwigoro twashitsweko n'ibihugu by'u Rwanda n'Uganda vyasinye amasezerano yo kunagura imigenderanire riti n'Uburundi nibwumvikane n'u Rwanda kugira ngo amahoro agaruke mu karere kose. Yebutsa ko ku mipaka ibyo bihugu bihana hari abanyagihugu bamaze kuhasiga ubuzima bahitanywe n'ibigwanisho bito bito ari navyo ubumwe bwa Afrika busaba ko byoranduranwa n'imizi
bakora ibishoboka byose ibyo basinye byose biri muri ayo masezerano bishigwe mu ngiro kugira ngo abanyagihugu bo muri ibyo bihugu bibiri no mu bihugu bibanye biruhutse imigendranire isubire kuba nkuko yari kera basumiranire nkuko byahora. Tuboneyeho rero mbere no gusaba ko igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda nabo boheza bakagira ibiganiro nkamwe n'ivyo bagashika ku masezerano nk'ayo u Rwanda n'Ubuganda bashitse ko kuko vyoba mu vyofasha ko aka karere kose inzego zibishinzwe ziheza zigakorana zigafashanya haba mu kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho haba mu kugwanya abakoresha ibirwanisho bicira umuriro batabifitiye impusha ndetse rero no mu kugwanya ibikorwa by'iterabwoba muri kano karere kose.
Ukwezi kw'ikigongwe mu gukura ibigwanisho biri mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha ubumwe bwa Afrika bwagenye ko kuzorangira itariki 30 z'uko kwezi kw'icenda uno mwaka kwatanguye kubahirizwa kuva mu myaka 2 iheze. Ubumwe bwa Afrika bwifuza ko mu kwezi kw'icenda umwaka uza w'ibihumbi 2020 atabigwanisho byoba bikiri mu minwe y'abatabifitiye uburenganzira. Yamara amashirahamwe yigenga abona ko impinga ikiri ndende. Pia Clave ni nkuru Kigali kugijwe ya Amerika.
Urakoze Pia Clave kuri iyo nkuru. Indwi irarangiye murantunga ahandi naho icumwe kirarangiye kuvaho Perezida Museveni wa Uganda hamwe na mugenzi we u Rwanda Paul Kagame basinye amasezerano yo guhagarika amatati hagati y'ibihugu byompi no gushira mu bikogwa ibikwiye muri ayo masezerano harimo kugurura imipaka vuba bwanku ariko nubu ntacerekana ko hari ikiriko kirakugwa kuri ayo masezerano. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi aravuga uko byifashe ku mupaka wa Cyanika.
Amasezerano y'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Uganda baherutse kugirira muri Angola yatanze icyizere cyinshi mu baturage b'ibihugu byombi cyane cyane abaturi imipaka basanzwe bahahirana. Bibwiraga ko u Rwanda rwajaga guhita rufungura imipaka yarwo nuko kugenderana no guhahirana bigahita byongera gusubira nk'uko byari bisanzwe. Ariko iyo ugeze ku mupaka wa Cyanika ubona ko abaturage amaso asa nk'abahiriye mu kirere ukurikije uko bifuzaga ngo uyu mupaka ufungurwe bitongeye gutinda.
Baracuruzaga barakinze baragiye barangaye nta mpamvu yo kuvuga ngo bugure byo ntabwo batatunize tu ntabwo batatunize sara zarabuze
twarababaye cyane nyine nibyo turi kubya ntata twakwishima tubonye batari buguru tubona buguru biradushimisha kubera byaraturakaje kuba bafunga.
Kumvise yuko indagano yakozwe president w'u Rwanda n'uwa Uganda ariko nanone nturugururwa ariko twasabaga ngo bawugurure vuba business zigende nomare abantu bace ahantu hemerewe nk'uko bacaga panya bumwe tukinjizamo bad characters ariko ubu wenda nibaca mu nzira iboneye haraguma haraza abantu beza abandi birinde kunyura muri za.
Aha umupaka wa Cyanika ku ruhande rwa Uganda ubucuruzi bumwe bwarahagaraye kuko abanyarwanda batacyambuka kuza kurangura no gucuruza ibintu bitandukanye.
Bamwe barajanye amaduka yabo abandi baracitse muraro amahoteli amwe atakirisha amwe yarafunze ba bodaboda bari kurira bari baretse amamoto batangiye kwirukanga za Buganda ariko ubwo ndahamya nibamara kugurura umupaka ko baraza bagatangira business nk'ibisanzwe.
Nyamara ariko haracyara abanyarwanda bake bakomeje kugomera ubutegetsi bwabo akabambuka bakiye mu nzira zitemewe n'amategeko zimwe hano bita inzira za panya kugira ngo bahahe.
Hano ubu ntadurumva ngo baje mu bantu banyuzana bw'isaha yose yasubira iyo wabo bakamufunga.
Imibereho isa nk'ikomeye cyane ku ruhande rw'abanyarwanda bagerageza uko bashoboye kose kugira ngo bambuke imipaka baza guhaha nubwo babibujijwe n'ubutegetsi bwabo. bamwe batubwiye ko iyo bafashwe bacya muri izo nzira bagerageza kwambuka bafungwa n'ubutegetsi bwabo.
Ikibazo dufite ni mu Rwanda bari kudukumira ngo niba bo bafite amafaranga twe turaba. Ikibazo tugifite mu Rwanda ntabwo ikibazo tugifite muri Uganda. Muri Uganda bari kutubwira ngo ati muze mwinyurire ko ni muze mwinyurire muje kurangwa. Wagera mu Rwanda bagufata na London benshi bari taramba bazavayo ngo bafungwe na Kagame bari mu gikombe. Naho se ko muri kumva mu Rwanda tarutse dufite ibibazo.
Kubaza ngo wanyuze.
Bonanyuze na
mama umunyarwanda pite imirima ina jewe ntago wambuze kuza mu Uganda urabona bafashe barafunga nakindi turahangayika.
Uyu musaza we ababajwe n'uko umuhungu we yafunzwe agerageza kwambuka umupaka kuza muri Uganda guhahira abana be batanu.
Batanu yaje gushakishamo no bagafata ikoreye igikukuru baramujana ariya no mukideho ntanone nagiye noherejeho umwana muto nanjye ubundi kugira ngo nje kureba nje kumureba mukideho nanjye niteguye kunyura panya bari kandi turabahirimbira turabakene kabisa.
Ikinyamakuru The East African cyatangaje ko abaminisitiri b'ibihugu byombi bashobora guhura mu gihe kitari cya kure kwiga ku buryo amasezerano ya Angola yushirwa mu bikorwa. Imwe mu ngingo z'ayo masezerano kwari uko abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga hamwe n'abashinzwe ubutegetsi bw'intwaro yo hagati guhura vuba muri urwo rwego. Kuva aho ayo masezerano yasinywe, abaperezida bombi nta n'umwe urongera kuyavugaho ku mugaragaro. Nibutse ko amatati hagati y'ibihugu byombi yatangiye u Rwanda rufunga umupaka warwo usangiye na Uganda mbere ruvuga ko ari uko rwakoraga ibikorwa by'ubwubatsi ku mupaka wa Gatuna, ariko nyuma imipaka yose y'igihugu gihanye na Uganda ikaza gufungwa. Rwanda rwanaje gushinja Uganda gushyigikira abanzi barwo gufata abanyarwanda batuye muri Uganda no kubafunga ndetse no kubakorera ibikorwa by'icyarubozo. Ariko ibyo byose ubutegetsi bwa Uganda bukabihakana bavuga ko abo bufata ari abo baza bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'igihugu. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika. Nyuma y'urugendo rw'abashikiranganje b'intwaro yo hagati mu gihugu vya Tanzania n'u Burundi mu nkambi za Nduta na Mutenderi guhimiriza impunzi z'abarundi gutahuka byanse bikunze, amashirahamwe atandukanye yo arabandanya kuronsa izo mpunzi imfashanyo. Ishirahamwe Danish Refugee Council ryahaye impunzi izo mfashanyo, zimwe muri zo hakaba harimo uburengeti, amasafuriya, amatara amwe n'ubudobo bwo kuvomesha amazi. Ni mugenzi wacu Ignatius Bahizi yavuganye nabo. Abaronkejwe ivyo bikoresho n'abafise imiryango minini minini gusa bibana n'ababa mu miryango mito mito ntibaronse ivyo bikoresho, ico kigatuma ishavu riniga abo yavuganye nabo. Ni bamwe mu bavugiye kuri mikro y'Ijwi rya Amerika aho mugenzi wacu James Joven yatembereye muri iyo nkambi.
Twabonye bararika abimiryango ikuze guhera kuri bataba afite imiryango 6 kugushika ku miryango 15. None twese ntituri impunzi burya mwibaze twebwe ababacera twoho tubabande ko atahantu na hamwe dushobora kuyegayega ngo tuje no mu kijiji kurondera n'agafaranga kugira ngo tugure ivyombo. Ntimwotugira nk'abandi, ntimwumva yuko umengo ko bari nk'akantu k'agacinyizo mwa muri ko muragira hantu muraducishamo. Ahubwo nimurabi ko nyene mutanze ku miryango na twebwe guhera ku mubacera reka no gushika kuri abo bantu batanu nyene bagarukirije ko natwe mutwibuke kandi burya twege tusaba muduhereze ivyombo bikwiye guhera kwitara isafuriya agasahani turira ko kamwa duhaye karaheze kukiye emwe nukuri nukuri mudufate mu mugongo natwe turabantu nk'abandi naho tutwaragize ne tutwaragize amahirwe ngo turondoke turonke umuryango kwiye mudufate nk'abandi mudushira inyuma turi impunzi twese
abandi mu bantu cyenda bamaye kireta kimwe bama uburengeti bumwe kama ko kambere na cyenda gapfa kuno atari bwaro nka karenge tiko yavuke na kajya batanze bamaze kubona cyenda bushira kwa kano katari karose burenge tino kuvuga abandi nabona cyesanga babura ari habaza baragenda buriza bipfa ku musare ya imisare ya hetse kera na cyesanga ndosa gasa nyaho gusasira uyu nyene we nyene yavuke atari garo ataraje ko kwivoma ngwaro jese nabishimye nabyakiriye ufanye narashimye kubera hariho nababuze bavyakiriye ko jeho narose mutwe nakize gushimye
je nkajewe ingorana yo mbona kweri kuri ibintu by'ibyombo yabo dufasha bakaduhereza amashyira hamwe karaba kabisa ngene yo dukora ko uravye muri ibirajo yacu harose umuntu umwe niyo muntu umwe yarose nk'ibidakwiye ni nk'isafuriya yime ko yosafuriya yimo ntacho yo mufasha ha uraba mwibira aje wacu maze kuboneka kwa hose mu muntu mutwe twakoze twarihangana gusa cyo twosaba niko bo dufasha kabisa bakadugirira nabo bakaduheza ibyo byombo ibyo byombo biraturaje ishinga ko byo baduhaye byaraheze niyo tugire gute haturaha mu nkambi ntituje inyuma y'inkambi tugiye inyuma y'inkambi baradufata nibo maze kudufata ubona ntazangora
ibyo mba batanze mu byikuru urabona byatanzwe mu buryo umuntu adatahura babihaye umuntu umwe mu viraje cyangwa babiri iyo babihaye rero abantu bakeye iyo abatabiri bose nabo icyarinika ni hamwe sanga atane ukurabira n'umuhana mu gihe atari huri kandi kigeretse ko mu gihe babitanze atagasanga mu ntaro z'isafuriya imwe atari busohoke ngo arenge inkambi urabona ko ari ikintu kitabereye bya byiza baduhaye uburenganzira bakaduha ubudahangarwa tugasohoka tukajya inyuma y'inkambi byo tugirira akamaro cyane kuko usanga umuntu yari z'isafuriya imwe bimufitiye akamaro ahamwe kandi nta mahera turonka iyo umuntu agiye inyuma y'ikamba akaronka udufaranga bamuhaye isafuriya imwe n'ubwo bari ntoyi yoronka amahera agaza kongereza akangereza ya yindi bamuha akagura iyindi
ubu ndicaye kunyene nta nagakombe fise nta niki nyene fise nta nagasafuriya ko gucumba nta nako gutekamwe fise ukore ndabasabye mbabatsi mwofasha nk'uko nyene ndabibasabye nk'ubu uhagomba yiko bomfasha nkako gucumba mwe nako guteka imboga
twebwe tuko turaraba haraba bakira tumaze imyaka zine ngaha aye mu nkambi hariho n'abako imyaka itatu n'inusu ngaha mu nkambi utombo badupfokeje twose twaramaze kugira hano twaramaze guhera ni ukuvuga yuko rero muyaranje murabe no tuntu muriko murahereza abo bafese family zikuze hama natwe murabukangene mwo bidufashamo
nkajewe mba mu village yatwatangaza kubona ivyombo bahereza bamwe abandi bagasigara hajewe wendi mu miryango ukuze mu bantu batanu abantu batanu twagira izene isepa duhereza nawo cyumba mwinja bizosura gukwira abo bantu bisaba ko cyumba mu nibura buri nka kabiri kosaba leta ya Tanzania huko yavuze bikorana na UN ko dufasha ikaturonderera ivyombo byo dufasha ko ndiko ndaraba nk'ibyo batanze umenga ntibikwijije ku burengeti mbona batanze mu bantu batandatu bagaheza uburengeti bumwe nibo bafata uburengeti mwaka ukatamwo ubuntu batandatu bantu bakagwifuka niburi buri bari kora gatamwo gatanga uburengeti nka butatu aho bune aho hari nakuba na mitende isafuri yimwe ntwo icumbamwo wongerwe kirabiremo aho wongerwe kuyogeramo mbe kajya kaduwa batanga koko kajya wozo kavoma mu amazi ukazura ronka ingene ucumba wongera ugirante wogeramo
kusaba nyene ko baduhereza ibyombo nyene bikuye neza kubera ndiko ndaraba nk'umuntu wo mu muryango munini ya cyane akaye kuranga nko tuvuga isi nka dutatu kugira ibyombo bikwire neza kuko ni usanga n'udusaha n'udukwiye basasanga no twadusafuriya turakwiriye indobo nazo bakaduha nk'utudobo nyene nkatune nyene two gushyiramo amazi kugira umuntu aronke yakarabiramo niyo gutegamo amazi yo kunywa kugira umuntu aronke nyene kuntu yonywa amazi meza kuko n'undi tugira cyaka indi tukarabiramo tukaca twongera tukivomamwo tukaca twongera tuta turadahisha igikombe tunyweshamo amazi kandi tuba tunywa amazi mabi cyane sirya safuriya nyene ni ntono baba bakwiye kuduha isafuriya nk'umuntu yacumbamo nk'ibiro nka bitatu nyene kuko nka twebwe nkajya ndiko ndacumba sincumba igisorori kimwe ngo ncumbe ngo ndabagaburi ca bigombaga ko nkura ko nkongera nkasubiza ko yandi mazi barasaba ariko baduha isafuriya nini ya nyene zicumbe kugira umuntu acumbye acumbe rimwe acumbe ubwari butoheje umuryango
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Aho rero niho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri nosaha muri studio 18 mwari muri kumwe na Ariane Itanga ishaka ndabashimiye cyane ko namwe duteze amatwi tubibutse ko turi no kuri site yacu internet aho mushobora kuronka ayandi makuru menshi ni wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Murakoze mubandanye mwumviriza ijwi rya Amerika.